tugeze ku gicapu cy'umunani. Umunsi umwe Yesu n'abigishwa biwe bariko baragendagenda bahuye n'umuntu yavutse ari mpumyi. Maze abigishwa baramubaza bati, "Mwigisha, mbega ninde yakoze icaha, n'uyu canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari mpumyi?" Yesu arabishura ati, "Si abavyeyi biwe canke uyu bakoze icaha, ariko ibyo byabaye bityo kugira ngo ubushobozi bw'Imana bwiyerekane." Maze Yesu acira amate avurunga utwondo, utwo twondo adusiga yampumye ku maso, acara murungika ngo agende kwiyuhagira mu kidengere cy'Isilowamu. Nuko wa muntu acara agenda ariyuhagira, abigize atabona arakanura arabona. Kandi ibyo rero byabaye ku munsi w'Isabato. Abantu bari basanzwe bamuzi bamubonye baza babona arabona, ntibashobora kubyumva ingene yashoboye kubona, kuko ntibari bazi yuko byoshoboka. Baca bamujyana ku bakuru b'idini, bamubajije ingene yahumutse amaso. Arababwira ati, "Hari umugabo yitwa Yesu, niwe yavurunze utwondo atunziga ku maso, ambwira ngo ningende niyuhagire mu kidengeri cy'Isilowamu, n'ubu ndabona." Ariko ba bakuru b'idini ntibabyemeye yuko ari umwe yari yavutse ari impumyi. Baca bagenda ku babyeyi biwe ngo bababaze. Ababyeyi biwe baratinye kuyishura, baca bavuga bati, "Nawe nyene n'umugabo, nimumubaze arivugira." Ba bakuru b'idini bongera gusubira kuri wa mugabo baramubaza ingene byagenze kugira ngo abone. Noneho rero wa mugabo arababwira ati, "Uwo Yesu muvuga namba ari umunyabyaha canke atari we, ibyo je ntabyo nzi. Icyo nzi ni kimwe gusa, nuko nari mpumyi maze ubu nkaba mbona." Ibyo byatumye ba bakuru b'idini barushirizaho gushavura, baca basohora wa mugabo ngo abavire mu isinagogi. Maze Yesu abyumvise agenda kuraba umwe yari yavutse ari impumyi, aramubaza ati, "Mbega urizeye umwana w'umuntu?" Wa mugabo aravuga ati, "Nindaga mugenzi nkamwizera." Yesu aramubwira ati, "Rega wamaze kumubona, n'uwu nyene ni jewe nyene muriko muravugana." Maze wa mugabo aramwizera. Yesu yavuze yuko hariho abantu benshi basanzwe bakanura n'amaso y'umubiri, ariko mu mitima yabo ari impumyi. Kandi hariho n'abandi basanzwe ari impumyi ku maso y'umubiri, ariko mu mitima yabo bashobora kubona. "Mbega nawe uri impumyi, ntushobora kubona, canke amaso yawe yarahumutse, urizera Yesu nk'uko wa wundi byamugendeye."